Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti namwe bagenzi turi kumwe. Ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri ino saha kuri uno munsi wa gatanu. Tariki 15 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2016. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Kaze mwese.
Twasanze ari umunyarwanda muga passport yayironkye muri Mozambique. Mbo musanzwe yaramaze igihe gitonyi aje ngaha hanye yari ingenzi.
Uwo ni umunyagihugu muri quartier ya Gihosha havuga ku bwicanyi bwaraye bubaye muri ako gace k'igisagara cha Bujumbura abamwo. Ni mu kanya gato turabashikiriza n'ayandi makuru avugwa mu Burundi muri aka kanya. Abantu babiri umugabo n'umwana w'imyaka hafi 10 barishwe n'umuntu yitwaje inkoho mu ijoro ryo kuri uyu wa kane. Igitero cyahitanye abo bantu cyabereye muri quartier ya Gihosha Rural zone Gihosha commune Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura. Bajeje intwaro bibaza ko uwakoze icyo gitero yaje ava handi mu ntumbero yo gutoba umutekano usanzwe uri muri iyo zone. Eloge buri kaneza arabidushikiriza.
Abagandaguwe bose uko ari babiri n'abanyamahanga nakana kakingemeye k'imyaka hafi 10 ko muri Republika ya Demokarasi ya Kongo n'umugabo akuze bamwe bavuga ko ari umunyarwanda abandi bakemeza ko ava mu gihugu cya Mozambique aho biciwe hari urupangu runini cyane rugabuyemwo amazu menshi hamwe hari imiryango y'abantu itari mike ahandi hari bitaro mu gihe kindi gihande kirimo ishengero. Uwagize igitero yatumbereye ruhande rurimo amazu y'abantu. Imbere yo gushikira amazu ubanza kurengana imiryango ibiri. Abari bahari bavuga ko nyene kwica abo bantu yabanje gutera ubwoba. Abakozi babiri bari hanze abafatira ku inkoho abona kwinjira. Igihe twashika habereye ico gitero twasanze hakiri ibisigarira vy'amasasu bitari bike. Abo twahasanze bamenyesha ko nyene kugira ico gitero yari umusore yaje azanye inkoho mu gasakoshi ahetse ku mugongo. Ashitse ngo yuguriye umuriro arasa amasasu menshi rwose. Uwo mukenyezi yabuze akana kiwe k'agakobwa k'imyaka hafi 10 bari bicaranye.
Minirikwa nayikaye niko nanywa mutoto yangu na kurikwa muze mwingine alikuwa na
agira ati je nari nicaye ndiko nda mu mwana wanje. Iruhande hari hicaye wundi mugabo n'umutamakazi hari n'undi mukenyezi yajaje kudutemberera. Abana nabo bagendagenda iruhande yacu. Ngize gutya nagiye mbona umusore afashe inkoho ubwo nyene aca yitumbereza kuri uwo mugabo. Maze kubibona naciye ndandabagirana nja ku ruhande ndagwa nca ndaraba nzutse ndabye nsanga umwana wanje yapfuye. Bamwe mu babanyi b'abahisi bemeza ko umugabo yishwe yaba umunyarwanda yaronkeye imuranga mu gihugu cya Mozambique bakibaza ko ariwe yaronderwa. Ubu ni umwe muri bo.
Mu busanzwe je ndiko ndaraba kuri passport kubera abapolisi bari bayifise tuko turagaragura turaba turiho turasoma twasanze ari umunyarwanda muga passport yayironkye muri Mozambique. Mbo musanzwe yaramaze igihe gitonyi aje ngaha hanye yari ingenzi. Oya ni twari tuzi cyakora icakora nta nakimwe ntitwari dusanga tuzi n'ibyo akora muga gusurumva yaraje ari ingenzi. Ibyo ari byose umuntu uyo bari we bari baje barondera kubera turavye ikunyere byagiye biragenda turabona kumenga niwe bari baje barondera. Ko nta wundi muntu barashe atari uwo nyene baje bashikira ko gusabarasa. N'umwana acara biramuhitana umwana gusa byahitanye umwana yarasanzwe haba kubera uwo yafuye ari umushitsi.
Floribert Sibomana umukuru wa zone Gihosha amenyesha ko uwo mugabo yishwe yarafise ubwenegihugu bwo muri Mozambique. Zone Gihosha ni imwe mu mazone yagumye atekanye ku mugwa mukuru Bujumbura kuva hatanguye imyiyerekano y'uko yamize ikingo cha gatatu cha president Nkurunziza mu kwezi kwa kane umwaka uheze. Ariko mu kiringo c'imisi ibiri hiciwe abantu batatu. Uwirongo yasaba abanyagihugu kurikanura n'uhuguma bafatanye mu nda. Floribert Sibomana.
Uyu mutekano ntiwizanye n'uko habaye gukorana neza kwa yanyabune mu butandukane bw'abantu bose bari muri zone Gihosha barafatanye mu nda. Rero nibaza ko hashobora kuba hari habatanezerejwe n'uko iyi zone yagumye itekanye abantu bagafatana mu nda. Ari nacyo gituma ubona hari abantu baza baraza gutoba muri iyi zone kandi bigaragara yuko abo bantu ari abantu banza bava handi gukora ubwo bubisha. Twebwe nk'abarongoye intwaro muri iyi zone Gihosha icyo dusaba bene gihugu ni cyo twamatwa basavye misi yose nuko amahoro dufise uno munsi twayateramire twese tawuvuyemo mu butandukane bwacu. Ntituje ngaho ngo twijajare dusinzire ngo agahengwe karahari. Oya abatovye bo ntibajyana.
Abantu batandatu baba mu rugo rwahiciwe abo bantu bafashwe ku bw'imvo z'amatoza. Eloge uri kaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Eloge uri kaneza kuri iyo nkuru. Handi naho igipolisi cyo mu ntara ya Kirundo cyaratanguye isekeza kuri uyu wa kane ryo kwirukana mu gisagara cha Kirundo abana bo mwibarabara n'abasegereza abajejwe intwaro mu ntara ya Kirundo bavuga ko kubirukana ari gushira mu ngiro umugambi wa leta ibindi kuri inkuru Jean Bosco ndarurinza
abana baba mwibarabara mu gisagara cha Kirundo n'abakuze basegerereza nibo bariko barirukanwa n'igipolisi kuri uwa kane ico gikogwa gitangura abafashwe bari begeranirijwe ku biro vya komine ya Kirundo kubura umwe canke abavyeyi bose umubano mubi hagati y'ababibarutse ubukene mu miryango yabo hamwe n'ibikogwa bibavuna mu miryango ni bimwe abo bana bavuga ko bibatuma baja mu ibarabara
je cyatumye nza mu ibarabara ni kubera tama office yapfuye mfese imyaka 9 yonyene kandi umugabo wa umugore wa papa nyine akaba yaciye avuga ati ntiyo dutonga twese chatubwa tazagenda kwiyubakira inzu yatwenyene paduca turabona yanaca atangura kubimihari ngo bazogabura amatungo n'umugore papa acavuga ati ako bizonenda uteze ingorane tinge mu bisi
na jemwe babara nyine kubera muhira tuke bavuze bifashisha na n'inzu bafise nanye ndaje no mushiro ndagosaba akazi akazi ndagasaba nda akazi ndakabura
mama yajara arambira nyende kupfuma hanyuma nyene bikogwa binyica genyene kandi bana bacabaratsa kunyesha ngo tugende mu muji
Abasegereza bariko barirukanwa bagizwe ahanini n'abageze mu zabukuru n'abagendana ubumuga bashinga ibirindiro kenshi imbere y'ubunywero canke y'uburiro
kwaje kwaye mu njira kubera buturuko tuturangara dushaka nyine cyo dufasha hari kindi ari kuye mu ndoko tuturangara dushaka itwa ifasha itwa dufasha
babyo aje kunyutora mu Kirundo gwaje kudufasha simenye badufashije simenye baduha nicyo bataduha yewe nicyo nicyo cyari cyanzanye kubera yuko uko nsabudufaranga tumuhira ntakati ntaki muhira ntacyo nifashishije nibereye ngaho ndi wacu
turabonetse damahoro tugatahane neza
twegereye abajejwe intwaro kugira tubaze ko hari umugambi woba utegekanirijwe abo bariko barirukanwa mu gisagara cha Kirundo Gerard Ngabonziza umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko kwirukana abana bo mu ibarabara n'abasegerereza ari ugushira mu ngiro umugambi wa leta amenyesha ko bose bafise iyo baje baturuka kandi ko bategerezwa gusubirayo umuhanuzi mukuru wa buramatari avuga ko abantu nkabo bari mu gisagara ataco bariko barahakorera ari ngombwa ko basubira iwabo abari bafashwe kuri uwa kane bashika 25 abakuze 6 n'abana 19 Urongo igipolisi mu ntara ya Kirundo avuga ko bahavuye babarekura baca babasaba kudasubira kubabona biyerereza mu gisagara cha Kirundo naho hari abari bamaze kwirukanwa ndetse bagasabwa kutagaruka mu gisagara cha Kirundo abana bo mu ibarabara n'abatamakazi basegerereza bagumye bibonekeza no kuri uwa gatanu mu gisagara ndetse hakaba n'abatari bake bari bazindukiye imbere y'ibiro by'intara gusaba ico bafungura Komisere Jacques Nijimbere arongo igipolisi mu ntara ya Kirundo avuga ko igikogwa cyo kubirukana kibandanya kandi ko kitazohagarara abasegerereza n'abana bo mu ibarabara ntibagaragara mu ntara ya Kirundo gusa no mu ntara za Ngozi na Kayanza ku miduga irengana canke imbere y'ubunywero n'uburiro haragaragara abantu benshi basegerereza n'abana bo mu ibarabara mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Urakoze cyane Jean Bosco ndarurinze tubibutse ko radijwe rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 mu Rwanda naho ni kuri 104 n'ibice 3 FM I Kigali
Monica more kirukuri
Muri kirukuri. Muri
kirukuri. Muri kirukuri.
Wa! None
ndo nkanze vrema. Ndagukanze gashe. Ndagushikira utarambona.
None ubukini njabana fre. He?
None kuci ushavura gasho. He basi ndagoye kibizo bihere basi.
None ko utari wambwiye kuza nkubi usanga nigiriye ubigira gute
Navyumva mwo rero ko nza kugusanga nga ni sawa none
Eko ni bon numusi nakuru mwari mufise
twari tuyifise mu prof ya civs cyane yidira kukura.
Okay
cher jewe vraiment narinje ngo tuvugane gato civs ofite nashaka gusaba pardon umbabarire vraiment nibaza kujya mo sinarengeje uruge
warengeje uruge mu biki ah directeur c'est d'angelo yapfuye vraiment niki cemera amasede kandi niyo nk'iyi film iyoshye
urabwira mwami none ayigukorere niwe mbona zikubrika rutu
ya c'est vraiment ihina
ti ti uri kuranyumviriza wa mwa
ego ndakumva
je sais qu'on a gushavuje kandi vraiment mbabarire j'aurais pas dû kukwankira umupare ari wo wamwitore ha pardon vraiment
nari ngora je nakubwiye ko ikingo yari lecteur c'est d'ange ndakusavira nk'amahoro
ti oya frem nuni nka ushaka gushika kuki ibindi ko ndakubwira rero ntacho bikubwiye ntuvyumva naho no bana rakosheje niwo cunkara nakogucyo
nuni je ndakugize iki basi ivyo amasede ndabihevye tata wa
oya frem oya nawe urukura afata nabe jewe nemeye ikose kandi nasavye ikigongo
ngira basi cyo ndakuza imana
nana kimwe shaka
okay
ego naragushavuje mugabo nawe nti wacu ufata nabi gucyo ushika naho utanambaza ningene vyagenze kwa Mark oya bro tu exagères
umviriza basimare
oya navyo mbira ngaho
pardon basi
ariko frère ugacunyika ntunasubire no kuvuga
ariko gamari urimvira ko ibintu banabigize expert frère atagituma
nuni nawe igituma kimbyire habaye iki hari iki
yereke mwami yaragize ngora
inde sa mwami byagenze gute
asha agize isanganya atwaye amafi bugo
yo numbire ko yagize accident na moto
asha yaguye mu basoma bamwe ibifi zose yaratwaye
yeah.
Ashitse rusangi rero pabahungu bagwaga nabandi aca mwagirize ngo niwe yazivye imoto yubaca barayifata
seigneur
tata wanje ngo yoba yagiye inama n'abanyabugongo bazibe uriyumvira frem
yo oya frem ngami yarahuye n'ingorane bashe
rekareka
mugabo nabagwaga barasa none iyo moto yo bibaza kwinganya igiciro n'izo fitzabo
ni hatari wangu aruri ifite ingorane muhira hajya niwe yarihira amashuri abuvukana frem cha wiyumvira buzijya moto ah twaratigise turiruka hose ngo turabaho ko yurunke amafaranga yo kuri yazijyafe hi hamango hava gombora ijya moto turabura completement Ile gari huye kugurisha, haka televizyo kari hanu ya hili kwa kugura.
Ye?
Higo.
Yo, le pauvre.
Wari mwunzi la genda, kuja kuba henda henda. Sinzi kuba mwe merera kuimu.
Mama, sara anara akira buko.
Ma, na ya ngofere anje wombone? Na ronde hose na abuzi.
Ariko gagasore umbaza makofero buhoro bona agenda zambara jezibe.
None gabasha yo biri heko nagomba nigiye.
Mbe ugiruje heko mono sigi birande. Ndahishije kandi rindi rugenda utamiye.
Oya sinorindira ma. Sinorindira ntova ncereza abandi.
Eka no kuruka agenda utariye mpishije.
Ndihuta.
Umviriza uribuka ibyo muganga yakubwiye. Kutegerezwa gufungura ibikwiye kugira ngo garutura. Uhumetse gute.
Sintema cangarukama ndabijya ngarutse.
None uri ko wirukana abandi. Icara ngaho mu nzu nyabona ndakwarurira dukeye. Je kwicwa n'inzara natetse.
N'ukuri imana uhava ncereza abandi. None ntumvise ibyo wa muhungu mwami. Bagwaga bashaka umunyanganye ajya muto yiwe. Tugiye kumufasha kugira ngo turabe kuboye umusubize. Nico kiza.
None wewe ibyo bikuraba kwiki. Wa muhungu. Warayotsutse. None kino subira kwisuka mu bitakura.
Ariko gama mwamparenga nwe tubone.
Umbere ndakubwire wa mwana. Ibitakuraba urabahijya.
Kubera iki bitandaba gama. Ariko uri kurambira ko nobona umuntu ariko arenganywa ngahora. Kubera iki none bamutwari moto yiwe. Ni kubera iki?
Umve ndakubwire. Arenganywa. Atarenganywa ivyo biramuraba.
Oya.
Nabaye umwana muto azokwiburanira.
Ma
urabona
aho nani isoni izi bintu ukuravuga umva arivyo kwere
nani isoni
Uya nawe
mbega ndakubaza ikintu kimwe uwo mwambi ugomba kwigura wa uramuzi neza wariwe uramuzi kagasore uramuzi
none ndinda kumumenya kugira ndamufashe mbegiye ko John yampaye amaraso kugira yabanje kumenya kugira ngo amfashe ahubwo wege sindagutahura sindakumva
ndabizi kusigaye uri intumva utabarigwa wa mwana je narumvise kurya muhungu mwambi yoba akorana na bamwe bagira igitero ahi wacu bagaca bahungira hari ibugo
eke ibyo bihuru
aragahura n'ubutinda rakagenza amaguru hari mu bagira bampekure
ibyo wewe wabikuye mu gipolisi ntibaraheza amatohoza ngo kuri kumenyekana mugabo wowe uko uravuga ko baduteye ubazi warababonye wewe
ewe
ibyo wabikuye he je mbwira
gaso ndakubwiye ibyo rero kandi ntumparirize ujya muhunga akorana n'abarengero n'ubu ntawuzi camuzanya rakaza bamucuritse hajye usanga bari ku mugambi
oyama
nawe
ibyo uriko uravuga wumva ari ibiki aho we nk'umunsi wobwa mu bagizi ba nabi woneze kubonye abantu bagucira iruhande birenganira ubwo umutabazi utabaza atawe gutabara
hewe gaso ndabona ko bamaze kugukoropa mu mutwe usigaye uri kigugu cy'ikizeze
hama iminsi yose mukama mu misa ngo mugiye gusenga ngushe utagomba ko bakugirira nawe ntukacifuriza abandi
gasore gasore ndakwankiye kunyifatira mu gahanga jewe umenye ko ndi nyoko nakubyaye urabyumva ntabyigwa ngaho uri kurampa wewe murabona
ma ishaka untuka ibyo ushaka byose mugabe cyo womenya cyo uyu munsi bishikiye mwami ejo hari aho byoshikira wewe ndagiye sawa turasubiye
gaso nturengaho
ndagiye
nturengaho gaso nturengaho n'ukuri kw'imana nturengaho nturengaho ndakurahiye nturengaho wa muhungu gasore
yo ndapfuye karaka
oya ni wiyanga
yasha
oya
Shaka uburansezera
ariko wakinywa utuhebo kuhare nk'umwana
tambo tarike sha ngira mpfa usigara urarya wenyine
utike kakinyota vuga ya muhe gose ahubwo urenzaho nta soni
reka sha mbabajwe n'inzoga ngomba mpe ntanyoye sha
ewe reka nawe uyo ndera gutaye basi
sha inzoga zizonkumburasha
ewe ntugire ubwoba abandi bazohakubera none wumva urwahe gute kakinyota uretse ewe reka
urumva shakarakara nyacayo kirahagarara aha mu muhogo ukamengo rero n'urubeye rururumba
aho kigacakijyaye
Mwaja numva rero inyota ikuye mwini kaduhuga n'umushatsi
ewe none ndagusukira amazi
mfuwa nawe
ndakuvuga yuko ari inyota
uwo ndakubwiye ko ngoma jikeyo ucumpa iminsonga
none ntuvuze ko unyote ewe none njyewe nagiye ndaguha amazi
inyota ziri kune ziri gutanusha Labaho munsi y'igitanda aho ku mutwe waho ndyama ufurure gatoya hari akantu nishiriyeyo
watakiye ubona yo none ngakinyowe
banza kuma icyo gishambara nafukishije
ndakibona yewe ga yewe ehe n'ukuri kw'imana tarakabido kugwagwa yahambye mugabo kinyota warihaye ibara n'uko
ehe gonsokira gusa
yewe ga yewe
Imanigarukireko nawe.
Mwa buhoro buhoro reka kugotomera kinyota. No wala kutanguye guhagu kinyota. Kubiri vyuya.
No bawumva rero.
Kinyo byanse. Mana ya. Ewe mudawe
ngoma nawe
dawe
mfata mfata umutima mfata umutima
ehe dawe hari kwisanzaza ewe mukama wawe mana ya jewe ntubona ko ari wo byikwegeye
ubu rero ndabibonye ko kabaye yawe kinyota ndaho inzoga basi karakara genda wambare za mpuzo nziza zimara rubanza hamuze wicaye ngaho iruhande yanje umperekeze rya nyuma
ubu ibyo ukora kinyota ubuzu wiwe yambara imara rubanza reka kuba uvuga ibitagira umutwe n'amaguru shaha wumva ibyo ukora avuga
erega wowe ntiwantahuye neza icyo nashatse kuvuga
none washatse kuvuga ikirenge
urumva nashatse wambare neza kugira ngo niyo urupfu rwaza kuntwara ruje gusanga ari wowe washagije witeguye ruce ruhitana wewe
uragahura n'ubutindi wa mugesera we ushaka rakora igihe we mpfa
karakara urazi ko ndagukunda
rwose oya none ushaka mpfe jewe rero
ariko nubona usigaye wenyine nofuma asigara jenyine
ugasigara wenyine nanje ngapfa sha ugwa rukundo ndarubonye ahubwo rero nawe guma ngaho ndarabukwanura
none chuga na karakara karakara
funde ereka rero sha ko giye gufungura cyo ndakuzanira amazi umire bya binini sha yego
reka namiti ngaho mama
uti nta miti ngaho hewe nushaka gufata imiti gafundi
ibyo binini aho namimiriye narushe
ariko ngaho nta soni
numva nikiriye nta binzosubira gufata
ariko ntumaramara hewe muganga yakwandikiye imiti umwisika icucu rero
reka nta miti nsubira
gufata imiti wa muhungu ariko ngaho nta gasoni
buramutabimaze
karibu nadya
bite gafundi njyewe ndabona ko wakize kweri
basha ntabwo azi umwe kare gasigaye ndakubonye gaca karahera pi
ewe funderi sha nari nkumbuye blage zawe
we akira hehe umuntu yanze no gufata imiti
ibyo navyo ni biki
nguwe yananiranye
none ucubivuga
ndabivuga nyine none wase gufata imiti
fundi vyakweri wase gufata umuti
singivye ibi ni naho byandagaye ntiyarahiye kubimira
hewe banze umundekere gatoya wowe niwigire kuruhuka ndamwibarize neza
reka jyewe cyo njya kuraba muganga ndamubaze ko yoshobora kuza kudukontorora hanyuma muraraba amazi ari ngaho mu kabati
sawa shani wigire funde ibyo uri kurigira ni biki
ibiki nyine none nshaguma mfata imiti kandi numva naki
utiki fata iyo miti kandi unyarutse urabyumva muganga akwandikiye umuti utegerezwa kuheza cure
mugabo ko nukugorana
mvuga nukugorana gute akira ngo ibi binini hingira gusukira amazi mirishe ibyo bawe bigira ni biki na soni amazi mumoro hejeje kuyimira
abodoro dore mon komanda
none ubaye iki urabona ingene wifyinisha
nawe ndagukumbuye ngo burampaye amategeko yawe
ok ryama ngaho rero burantera inkuru
ahubwo inkuru ni uzintera nyabona hewe nta neza na neza ahibwo hashitse gute waciye upotera nyine turaheburana
twaraburanye ngo uravuga jewe ujya na Gino kera
nibyo
uri bukigire hatangura ibintu bya cooperation entre université y'ubugo ni rusange
bya bindi bavuga nyamba ngo ni projet sans frontier
ibijya nyene hage jewe naranditse ndasaba baranyemerera nca ndaza kuri université handi bugo
ejo gituma ntigeze subira kukubona
ego naciye ngiraga formation mu by'imyuga kuri centre de jeunes
ego
hanyuma turiyungunganya n'abandi bana b'abanyabugo twigana turagira ka restaurant
mama Nadia byaguhereyeho ngo wiyumvire gukorana n'abanyabugo
kubera none nibi bidukoranye
abanyabugo ndabatinya uraraba neza uzohava usanga uri kurakorera gusa.
None wowe naka kanyushi tsino urabazi kondusha.
Barabavuga ko araba yeskro.
Emve mana yanti. Ivyo nivyo mwishiramo. Ndakubwiye ko atabantu bameze neza nk'abanyabugo.
Kareka. Haje baracakwiyetsa ko. Haje batuheke umunsi umwe usange bakutsukurutse ke.
Kasivyo.
Kuri kose.
None waruzi ko ivyo mwiyumvira ku banyabugo. Nabanye nari ivyo batwiyumvira ko.
Apo?
Bari barishizemo neza ko abantu birusange turi abantu babi binkozi zikibi. Abatibi dukorana ubwa mbere. Baranyino batro. Mugabo tumaze gukorana tukamenyana neza twese twasanze ibyo twahora twikikana ko ari ibintu twisizemo bitagira fondema
sho niwe gagwaga mwananje kujya kuzemo ku mupolisi ntiyari yambwiye uje kunda
urazi nyine yande ndaguje ambaza ngo dufaniki
porujya n'urupfusa umuntu ngira n'umuseruka akahura n'urundondera none byabindi washoboye kubizana
ko nabizanye ewe nabi kamufuye ntavyo baba
yo aho sha wabura umurengera atarumuzanano washize mu kabutura ko munsi
embe nakubwire nambaye nakubutura atatu nakubatse mu mvugo wo munsi naciye nirakafungwa hagati y'amaguru
sha wowe ndabonye urwaciye ubwenge tuzokorana
ni none
sambwe nanje ntenyegeza ha muri ubutura bwo munsi aha ntawe ubicane kanda
cha mapozi yange yangaharanzo pa muri imifuko yo hejuru nanje ndagimwe ndaginyika nza numva ngo ngorengana ngorengana
sha kontanka han umuhinga ingugwa n'uwundi kwanda bironze ndenderanzo kwereka ico nikorera
aho le
none mu karere ibintu bipanze gute abarengero muhagaze neza
reka reka mafuta reka haramu ngo yadukije reka ratobisoko nubugase
ngo wahe wahe
agahungu kitwa John kavuye mu gisagara ngo kiga muri za kaminuza data wane
ni cya roko janyicira umuhungu wanje Thierry none asigaye ari kigugu
None kamafuza warusanzwe umuhunze
musaza nje giti arakambariye ngo nyaga shetani nyene niko kohije tire kamugumura ngo ntasubire kumvira se wawe
ewe arakesebeje tavye bavotse twatwipanze neza na wa mugambi wo kubura twatwamaze kwigarura twenye n'abasera ko twabakuyemo
naho bya
ewe byashebi acharaza kututobera atangura kugumura abantu
shetani iri hano
ubu yamaze kubifatira n'abarengera twahora twiyumva kumwehewe ubu bamwe batanguye kumukurikira
ego ndakazura fuku hanje none mwebwe yarabananiye nimupfuma mumutegera mu ijoro mukamukosora muri ko mukora iki
Biragoye
gute
karashigiki warashigiki
nabandi
kandi urumva ikigoye mwamushigikiye harimo n'abakeruko n'abarengero
yagoye reka ndakwereke ngene tumukenyura iyo mbwa jewe mafoze arambarigwa
turangize rero tubibutsa ko cari igice cy'amajyane na 52 muri gwa rukurikirane rw'igikino muri kirukuri murakoze nawe ubutaha
cari igikino muri kirukuri muzokwama mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika misose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na Benevolentia
ani naho duhereje ibiganiro n'amakuru yo kuri nosaha turabashimiye cyane abaduteze amatwi turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma turashimiye na Fatuma Kalala Limasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikro mwari kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye mwese mwaduteze amatwi ndabifuriza weekend nziza imani bahezagire.